Mwanki yose na mashirahamwe yo kuziganya n'ugurana na nta muntu numwe ashobora gutora amafaranga afite muri eco cash kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa 2026 kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 nagiye muri eco cash no muri banki bambwiye ko atamahera ariho nagarutsuko niyumviriye abantu bahora barangurira amafaranga iwanje muri ubwo buryo bukoreshwa ku matelefone naho naje we mfise amafaranga yahezeyo numva mpakwa kuzungurirwa hari abantu bahomba amamiliyoni kandi ayo mafaranga kenshi usanga atari ayabo niko bivugwa n'umwe mu bantu baranguza amafaranga biciye mu buryo bw'itelefone butandukanye akorera hagati mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi aho babonye hose abatunzwe no gutanga canke kubika amafaranga kuri eco cash urabona ko afite umwiheburo bamwe bararamukanya atakumwenyura agahinda mu mutima isinzi ry'abantu biriwe ku cicaro gikuru cya Econet ku murwa mukuru w'ubutunzi umugabo akorera muri quartier ya Jabi Bujumbura asanga ingorane hagati ya leta n'abagwiza tunga zitari zikwiye kugira ingaruka ku banyagihugu
ivya leta na Econet rero bo barafise aho babizi nanyi twebwe rero ikibazo catuba victime donc catuba mu nkore
mugenzi we nawe yamenyesha ko agahombo kagiye kuba kenshi abatari bake bari barishingiye ico bakora bikorera amaboko
amwe boshira ku gufuri nimba bashira ku gufuri na karoro ni vyimire bisha biza muri twebwe mbega twebwe byo cha biherera
Econet rero ni umuhora wa mbere mu Burundi ukoreshwa n'abantu benshi umucuruzi w'amafaranga yarungika mu ntara zitandukanye asanga izo ngorane zizogira ingaruka mbi cyane ku banyagihugu bo mu mitumba kurusha
uya umuntu ashobora kuvuga ati ndagize ikibazo naha bari he umubwiye ati mbarira nimero yawe ubwo nyine aca yigombora bimeze neza atanu umwanya urinze kuhaca
ku cyamunsi cyo kuri uyu wa gatanu Kigobert cyasohoye itangazo kivuga ko amafaranga cyahagaritse ku makonte arayakoreshwa na Econet ariko ko y'abanywanyi bafise mu buryo bwa eco cash atakomwa komwe kandi ko beneyo bashobora kuyabikura mugabo mu ngiro siko biri umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru wa Bubanza mu Burengero atashe imvumure ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu
oya bambwiye yuko bidakunda ngo byaparanga nye sinzi impamvu
aba bacuruza b'amahera bahi Bubanza nabo bemeza ko agahomba ari kose nabo nyeneye ku muhingamo ntaco bahanovye mu bubiko bwabo
naje turiko turabikura eco cash iyo tuyasohoreza batugiye ku babanke ko batayaduha hari yo satisami
urumva n'uruhomo runini nyatuko turagiye twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugacusanga nta kazi twari dufise kare ikindi kamatirikire kadufasha
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko byifashe mu ntara zindi ribaza abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega irimwo mu rwa mukuru wa politike hagati na hagati mu Burundi
twamaze kubona ko eco cash yabaye ingorane nyinshi turafise umubabaro mwinshi
amafaranga yacu arugarana benshi niho twakura agafu niho twisumamwo muga ukacubona ikibazo kirabaye cusanga bitatworohereza cyane
mu kwa 12 umwaka uheze perezida Ndayishimiye yari yagabishije kompanyi zo gutumatuma nako avuga ko zinjiza umurengera ariko mu gigaga cya leta zigashikana nayo imbuza kurahira
telecom iheranye nta kigongwe kitemwe nta n'ikigogo kingana n'agatete kasi na api nzogi kuko mugenya amahera y'igihugu atamutahe mwazanye turabe ko mutahe wanyu mutarawuronka n'inyungu kugwiza nk'imiliyoni zitanu ubu hariho urubanza ngirambora nanije nzokwibera avoka ku makontra yose yasinywe na leta leta imeze nk'umwana w'umumine abaroprezante ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye
sinjuro ya mbere kompanyi Econet igabishwa na leta mugabo niyo jya mbere amakonti yayo ahagarikwa Kigobert cyanagabishije amabanki n'andi mazu yo kubitsa no kugurana na Econet ifitemo amakonti ku butazoyafata ariwe hazoca riha mu kibanza cyayo kuko hazofatwa nk'umfatanya cyaha umwaka uheze mu kwa munani yindi kompanyi yo gutumatuma nako yarafutswe n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ikoranabuhanga mu Burundi IRCT na Utimat Burundi ivuga ko yishuye amadeni yari ifise agera ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri z'amadolari y'Abanyamerika ico kigo cavuze ko ari yandi hangana n'imiryango 9 z'amarundi y'ibirarane n'ibihano zatanze mu Burundi ubu hasigaye amasosiyete yo gutumatuma na katatu Econet, Lumitel na Onatel iyo ya nyuma ya gukira leta ikabimaze imyaka ikora vya nk'ibikunde Perezida Ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka ko iyo biba biva kuri we yosezereye abakozi bose bayo akabasubiriza urwaruka rushomereye abagiriza kubibinebwe no kutamenya icyo bashaka hamwe no guhombya igihugu ibitigiri bitangwa n'ikigo Ecofine kirabi bijanye n'ubutunzi muri Afrika zerekana ku Burundi umwaka uheze bwarimo abantu imiliyoni 7 ibihumbi 798 585 bakoresha telefone ngendanwa. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.